Iyo mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 25.31 na metero 41 naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri web3@radio yacu vewa.com. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidenio Ngabo nyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Ndabahaye ikaze mwese mu makuru yacu. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 15 ukwezi kw'umunani mwaka w'2020. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini akurikigwe n'ikiganiro iwanyu mu ntara, hanyuma guhera isaha 12 turabashikiriza ikiganiro c'umuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, Uburundi buriko bwitegurira gusaba ububirigi n'ubudagi inshumbusho yo gusanasana imvune zose n'ingaruka zatewe n'imyaka ivyo bihugu vyamaze bibukoronije. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
Amakuru ijwi rya Amerika ryahawe n'umwe mu bakorera inama nkenguza amateka y'u Burundi iri kiraheraheza ikiringo cayo, ariko ntashime ko amazina yiwe atangazwa, yemeza ko ivyo mugambi vyavugiye mu nama yabereye Gitega ku mugwa mukuru wa politiki itariki imwe y'uku kwezi. Ni inama yahuje abakenguza amateka bahejeje ikiringo cabo, bashasha bataratangura icabo, abashinga amateka bashasha, abagize umurwi ujeje kumenya ukuri no kunyanisha Abarundi sévère mu mfunyapfunyo, indongozi z'amadini n'abanonosoye ivyakahise. Isoko ryacu ryatubwiye ko muri rusangi Uburundi buzosaba ububirigi n'ubudagi amamiliyaridi n'imiburiburi 43 y'amadolari ya Amerika. Majambo yiwe mu kiganiro twagiranye yatubwiye ati ndugure twamugina. Ububirigi ahanini bubwirizwa kuriha ingaruka zatewe n'inzanko zifatiye ku moko zifise imizi mu bukoroni bwabwo. Ubudagi nabwo tuzobusaba ko budushumbusha dufatiye ku nka 424 umwami mwezi Gisabo yatanze nk'amande mu 1993. Hari gihe uruhande rw'umwami rumaze gutsindwa intambara yaruhuza n'ingabo z'Ubudagi, gutyo umwami akagondozwa yemera ya masezerano y'ikiganda abanje kuriha iyo hadabu. Abahinga mu by'ubutunzi bazoduharurira agaciro izo nka ubuziba zifise kuva ku rushato gushika ku mahembe. Ndugaye twamugina. Ikete ririmo dosi Burundi butegekanya kurungikira ububirigi n'ubudagi nk'uko kandi makuru dukesha umwe mu bategetsi bo mu biro by'umukuru w'igihugu avyemeza riri mu minwe y'umukuru w'inama nkenguza amateka Reverien Ndikuriyo arindiriye kubisikanya na mushasha azomusubirira. Amakuru ataremezwa n'impande zose vyega avuga ko kandi ko ubudagi bushobora kuba bwaramaze gutangura imishikirano n'u Burundi, kuko hoba hari n'umurwi w'abarundi bagiye Berlin ku mugwa mukuru w'ubudagi muri kahise kavuba ku vyico kibazo. Hagataho muri dosiye bitegekanije ko irungikirwa vuba ubudagi n'ubirigi, leta y'u Burundi isaba ko ivyo bihugu bisubiza bidatevye ibikoresho ndangamuco vyatwaye vyaba ivyavuye mu mazu ndangamico n'ahandi. Bimwe muri ivyo bikoresho isoko ryacu mu nama nkenguza amateka ryabandanije ritubwira ko biri mu mazu ndangamico y'ivyo bihugu, ariko na cane cane ivyinshi biri mu bubirigi. Dosiye y'u Burundi busaba ibihugu vyabukoronije gushumbushwa sinshasha. Mu 2018 hari umurugwi wari warashizweho ngo wigico kibazo, gusa kuri ino nshuro ino dosiye ivyukiye rimwe n'iya Kongo nayo iri kwisaba inshumbusho. Ku ruhande rwa Kongo bo batanguye kwisaba ububirigi mu kwezi kwa gatandatu no mwaka, umwami w'ico gihugu amaze kuvuga ku mugaragaro ko yicuza ubukoroni igihugu ciwe cagize muri Kongo. Ububirigi ahatuributsa ko buheruka gushinga umurwuzo kwiga ku ngaruka ubukoroni bwabwo bwagize mu karere k'ibiyaga bigari. Mu bagize uwo murwi harimo umurundi ariwe Musenyeri Jean-Louis Nahimana yahoze atwara umurwujeje ukuri no kunywanisha mu Burundi sévère mu mfunyapfunyo. Harimo kandi n'umunyarwanda kazi Lor Uwase igenwa ryiwe ritanejereje u Rwanda rumwagiriza gupfuvya genocide yakorewe Abatutsi. Hambavu y'ubukoroni u Burundi hari kindi bwagiriza ububirigi kuba bwoba bwaragize uruhara mu mvururu zatanguye mu 2015 perezida Pierre Nkurunziza amaze kwitora izindi manda. Kuva ico gihe ubutegetsi bwa Gitega ntiburasubira kurabaryiza ico gihugu cari mu vyahoze kibushigikira mu migambi y'iterambere itandukanye harimo n'iyaciye ihagarara.
Urakoze Diane. Tukiri mu Burundi, impunzi za mbere z'Abarundi bahungiye mu Rwanda bazotangura gutahukanwa itariki 27 z'uku kwezi k'umunani. Iyi ni imwe mu ngingo zafashwe n'inama nyabutatu yahuje Burundi Urwanda na HCR ku munsi wa kane mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika. Elise Villechalan amenyesha ko iyo nama nyabutatu yahuje abaserukira Burundi Urwanda rwakiriye izo mpunzi hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR bibitaho. Yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa video conference kubera ikiza cy'umugera wa corona kitorohereza ingendo. Hemejwe ko igice cya mbere cy'abifuza gutaha ku gushaka kwabo kizotahukanwa itariki 27 z'uku kwezi. HCR ivuga ko izo mpande zose zihaye indwi zibiri kugira zitegurire icyo gikorwa, ibona ko kitoroshe. Umuvugizi wa HCR avuga ko ari ngingo yumvikanywe ko n'impande zose, gusa yemeza ko hazotahukanwa impunzi zo byisabira ku giti cyazo kiretse kwandikira hamwe Urwanda. N'igihe hari abari bishyize hamwe barenga 600 bo mu ikambi ya Mahama basaba gutahukano. Ku ruhande rwayo, leta y'u Burundi imenyesha ko yiteguriye kwakira impunzi z'abarundi ziri mu guhunguka ziva mu Rwanda. Mu itangazo ubushikiranganje bw'umutekano iterambere ry'amakomine n'intwari yo hagati bwasoheje ku wa gatanu ku mugoroba, buvuga ko abazotaha bazoshikira mu ikambi y'agateganyo yasongore mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'igihugu. Bwasomwe na Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubwo bushikiranganje.
Ni kambi ishobora kwakira impunzi nyinshi zishika ku gihumbi, ariko kubera iki kiza cya coronavirus bazogabanya hamwe kwakira nk'abashika ku 500. Ariko uruhande rw'u Burundi rwaramenyesheje yuko nubwo boza ari benshi barenga abo rufise ahandi rushobora guca rubakirira ata kibazo. Ikindi naco twumvikanye nuko babaye benshi cyane bashobora no kuzoca bate no kuzokwakirwa inshuro kabiri mundu nkuko biriko biraba ku mpunzi ziva mu gihugu cya Tanzania. Twumvikanye rero yuko umugwa mbere uzokwakirwa ku itariki 27 turuko kwezi nyene kumunani no kuvuga mundu zibiri ziza. HCR yo gisata cyo mu Rwanda no kuca babandika n'ingoga abo bose ariko baravyifuza. HCR yino mu Burundi ifatanje n'u Burundi bacha bategura neza bagasubiramo iyo aho bazoshikira n'ivyo bazoshika bafashisha byose kugira ngo ico gikorwa kize giheze kigende neza. Kumwe nayo bizogenda neza na neza imodoka zo mu Rwanda zivuye mu Rwanda zizozana izo mpunzi n'ivyazo byose amazishike ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda zishitse ku mupaka zice zihagarara, hanyuma abo barundi bacu baveyo bajabo ku mupaka bashe binjira mu zindi modoka ziba zitonze ino hakuno n'ibintu byabo, hanyuma cyitira zibandanya zibazana aho muri ico kigo cisongore. Murazi ko naho nyine batamara umwanya bazaca bajana ku makomini yo baje bava. Murazi yuko ibice birenga 58% ku ijana z'impunzi zose ziri mu ikambi y'Imahama bose bavuka mu ntara ya Kirundo. Bisigura yuko bazocava ngaho ingozi batera bajana iwabo mu makomine basanzwe bamukamo.
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda, habahinga mu by'amategeko bavuga ko kuba abacamanza mu gihugu ataremera ko umuntu akurikiranwa ibyaha yotanga ingwati canke abamuhagarariye bituma abikekwa ibyaha bose bakurikiranwa bapfunzwe by'agateganyo, bikabambura uburenganzira bwabo bwo gukurikiranwa badapfunzwe. Ibindi kuri iyi nkuru na Asumta Kaboyi.
Mu itegeko ryerekeranye n'imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha mu ngingo yaryo ya 81 ivuga ko ukekwa w'icyaha ashobora kurekurwa by'agateganyo hatanzwe ingwate byemejwe n'umugenzacyaha ku cyaha cyoroheje no ku cyaha gikomeye. Umushinjacyaha ku byaha byose bitangirwa ingwate hakurikijwe ibiteganywa n'iri tegeko, ndetse n'umucamanza mu rubanza ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo n'igihe cyose urubanza rutarapfundikirwa haba ku rwego rwa mbere cyangwa mu bujurire. Iyo ngwate ituma uyitanze yitaba urukiko kandi igatuma haboneka ubwishyu bw'ibyangijwe n'icyaha. Tom Murisa n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda aho yigisha amategeko yasobanuriye Ijwi rya Amerika ko mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda ari rwo rutemera kuba rwafunga urukekwaho icyaha atanze ingwate. Uyu munyamategeko agashimangira ko ibi bibangamiye uburenganzira bw'uregwa.
Ni uregwa icyaha katubwe nk'uko umubiri yaregwaga wenda 40 million ukazana abantu bo kuguhagararira cyangwa ukadepoza sheke ihwanye n'ibyo barimo bakurega. Nuko ngo detansiyo za biriya bihugu abantu ntibakigujya muri detansiyo muri ya gihugu ni umukene n'udafite umuntu uzwi. Abantu benshi baburana bava hanze kubera ko twebwe beiro yacu itegeko ntabwo riri kiriya n'abacamanza ntibarayumva kandi iri mu itegeko beiro iri mu byengengera y'imakiyongeza arusha n'abacamanza bo bindi bihugu bo baravuga bati kubera iki mu Rwanda batagira bailo ni gute mwubahiriza presumption d'innocence nta bailo mufite nkababwiye ne bailo turayifite batko nta muntu urarekurwa on bailo iyo muye n'abavoka muri iri shuri ryabo rya RPD ndababaza ninde waburaniye umuntu akarekurwa on bailo
bamwe mu bunganira abantu mu nkiko muri iki gihe n'u Rwanda byugarijwe na COVID-19 basaba abacamanza ko bakwiye kubahiriza itegeko risaba ingwate bagafasha abantu kuba barekurwa batanze ingwate mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira bw'urego Foste Murangwa aba mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda
kera mu mategeko y'u Rwanda bateganyaga ingwate nka alternative yo kudafungwa ariko bakayiteganya ku byaha bimwe ubitegeko ryarafunguye rishyira ku byaha byose rero riha umucamanza bwa bubasha bwaguye bwo kuba mu by'ukuri hari n'ubundi buryo umuntu yatangamwe ingwate akaba yakurikiranwa ari hanze akenshi abangaba bo turi kuvuga bose nibyo bakurikiranweho ibyaha bijyanye no kumunga ubukungu niba umuntu yategetse yatanze ingwate irenze amafaranga umukurikiranyeho akaba agaragaza yuko igihe cyose azatsindwa n'urubanza ayo mafaranga yafatirwa akarepara ibyo yanyije kuki ubwo burenganzira atabuhabwa ariko
mu minsi ishize muri za kasho za polisi hagaragaye imibare y'abanduye virusi ya corona bahafungiye ibi byatumye ubuyobozi bufata ingamba zo kubanza gushyira mu kato abafungwa bashya bakabanza gupimwa COVID-19 mbere yo kwinjira muri kasho ni ibintu bikomeje kuvugwa ko bibangamiye ababuranyi kuko usanga iminsi uregwa bagomba kugezwa imbere y'umucamanza irenga bitewe n'akato abanza gushyirwamo urukiko rw'ikirenga se ruvuga iki kubivugwa n'abaregwa ndetse n'abunganizi babo ntizibyaye Foste ni umuyobozi w'uru rukiko yabibwira Dijwi rya Amerika
icyo ni ikintu twitwararika cyane n'urwego rw'ubushinjacyaha ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha turacyitwararika ariko nk'uko mubizi COVID nyine 19 ituma dukorera mu bihe bidasanzwe nubwo tugerageza gukoresha ikoranabuhanga ariko bidukoma mu nkokora nyine ku buryo gahunda iba yateganyijwe itagerwaho nk'uko umuntu aba yabiyiteze
Impuguke mu by'amategeko zivuga ko mu gihe habayeho icyago kitari giteganijwe mu mategeko hatekerezwa uburyo uregwa atakwirengera ingaruka zose
ari constitution yacu ari amategeko mpuzamahanga ari n'amategeko yatagenga imiburanishirize y'imanza ha principe ya exception ihari ivuga yuko iminsi umuntu yakamaze kuri polisi irenze ashobora gukomeza gufungwa nta exception ihari niba ari iminsi 5 kuri polisi ukamara icyumweru iyo ugeze imbere y'urukiko urukiko rurabanza rukakurekura ukaburana uva hanze iyo ni principe nta na exception iriho ngo wenda ngo ijuru ryaguye ngo isi yapfuye nta exception ihari
ni kenshi abafunzwe muri iki gihe bakomeje gusaba inkiko ko bafungurwa kubera iki cyorezo ariko abayobora ubutabera mu Rwanda nabo bakavuga ko abakekwaho ibyaha batagumya kwidegembya
kigamijwe gikomeye ntagari ugufungwa byo gupfa gufungwa umuntu abafunzwe akurikiranyweho akekwaho icyaha ubwo rero ni ugushyira ibintu byose muri rusange umutekano rusange w'igihugu uburenganzira bwa buri muntu kubahiriza amategeko byose tugomba kubifata muri rusange ntufata akabazo kamwe ku ruhande rumwe abo bantu baba bakekwaho ibyaha ariko nanone amategeko agomba gukurikizwa kugira ngo ibyo byaha bakurikiranyweho bishobore gukorwa ku buryo bukurikirana amategeko niyo mpamvu iyo tuganiye n'inzego zose dukorana karebera hamwe uburyo amategeko yashobora gukurikizwa ariko nanone dukomeza kwirinda iki cyorezo cya COVID.
Ikibazo cyo kwirinda COVID-19 cyahinduye uburyo ukekwaho icyafungwa muri ibi bihe. Bamwe mu baregwa basigaye bagaragaza ko bamara iminsi myinshi muri polisi bataragezwe imbere y'ubushinjacyaha. Abayobora ubutabera nabo bakagaragaza ko icyangombwa ari ukubungabunga ubuzima bw'uregwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mubandanya gutega amatwi radio y'Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze kuri wa mwanya tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro cacu tugere mu gisata c'impunzi aho impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu c'u Rwanda bazotangura gutahukanwa itariki ya 27 z'uku kwezi kwa munani Iyi ni imwe mu ngingo zafashwe n'inama nyabutatu yahuje Burundi, u Rwanda n'ishami rya ONU ryita impunzi RCR kuri uno wa kane. Abazotahukanwa bazobwirizwa kwiyandikisha umwe wese ku gatwe kiwe. Ido nido na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Umuvugizi w'ishami mpuzamakungu ryita impunzi RCR mu Rwanda yemeje ko abari mu nama yabaye kuri uyu wa kane kubegwa n'ikibazo cyo gutahukana impunzi z'abarundi zivyifuza ziri mu Rwanda bafunditse ko mu ndwi zibiri ico gikorwa kizotangura. Mu kiganiro cihariye n'ijwi rya Amerika, Elise Vireshalana amenyesha ko iyo nama nyabutatu yahuje abaserukira Burundi, u Rwanda rwakiririza mpunzi hamwe n'ishami mpuzamakungu RCR ribitaho, yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa video conference kubera ikiza cy'umugera wa corona kitorohereza ingendo. Elise Vireshalan abandanya amenyesha ko hemejwe ko igice cya mbere cy'abifuza gutaha kugushaka kwabo kizotahukanwa itariki 27 z'uku kwezi. RCR rivuga ko impande zose zihaye indwi zibiri kugira ngo zite ico gikorwa ribona ko kitoroshe. Hari hamaze iminsi hari urutonde rw'abarenga 600 biyandikishije basaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi kubafasha gutahuka bava mu ikambi y'amahama irimo abarundi barenga 60,000. Kuri abo akanyamuneza ni kose.
Iyo bigiti cyanjye ni umunezero ntangere kubera yuko ndifuza gutaha bikiye mu mategeko ntakiye mu kinywabi. Iyo bitaba ibintu byo kugenza mbana natashe na kera. Yewe nana ndi no kwiyandikisha kuri telefone n'umuryango wanjye. Turindiriye yuko ahubwo badushyira mu irawundi ya mbere ifite ke 27 ubone tugasubira mu gihugu cyacu. Nimara ikintu cya mbere kizonezerera munyamakuru nongeye guhonya zikirenge mu gihugu cyanjye.
Icyo bikoze HCR ryamanitse itangazo mu ikambi ya Mahama rivuga ko umwe wese abwirizwa kuja gusaba guhunguka kugushaka kwiwe. Iryo tangazo rigira riti guhunguka biraba impunzi zishaka kandi zamaze gufata ingingo yo gutaha. Abakeneye gufashwa muri ubwo buryo bahamagare kuri telefone buri wese ku giti ciwe ekipe yashizweho imahama ni Kigali. Twashizeho iyo nimero kugira ngo impunzi zitahe mu mutekano ntangere kandi mu buryo buteguwe neza. Yamara hari impunzi zibona intambamyi kuri uwo murongo wa telefone, ahubwo zigasaba ko bashirwaho ibiro byakira bifuza gutahuka.
Ewe rero ikibazo mfite kubera tuzo kwiyandikisha kuri telefone, nashaka mu basa nayo batubariza nk'abantu bajeje uburenganzira bw'abantu. Ati nk'umukecuru atazi kwandika adashoboye gutora izo nimero za ID ayandike muri mesaje atase na telefone akaba akeneye ibyo bintu. Murumva ko ari mwintambamye bitazoshobora gutuma bimushikira nawe aronka uburenganzira bwiwe. Bari gushinga biro mu ikambi, ubukeneye akagenda kwiyandikisha bakamwandika atari nzo kwereka telefoni. Nayo nyine ni intambamye muri bimwe bizotuma abantu badashobora kwiyandikisha neza kuko bose siko bafite telefoni. Ubwacu dusaba yuko hojyaho ibiro ngaha mu ikambi, umuntu wese agateza kwiyandikisha kuko tuvuye nko mu nkitirage kikazi kuvuga cyo kwiyandikisha gute. Kwa abandi ibiro hanyuma amabwiriza ya COVID bitwaza baduhaye ubupfukamunwa, twambara ubupfukamunwa twubahirize intera hagati y'umuntu n'uwundi.
Kuri abo HCR rivuga ko ahubwo ari uburyo bworoshe kuko uzobura telefone azokwegera abaserukira HCR aho bakorera hose. Nayo ku kibazo cyo kugurura ibiro byihariye icyo gikorwa, umuvugizi wa HCR avuga ko bizovana n'abakeneye gutahuka uko bangana. Nubwo hari abamaze gusaba gutahuka, hari n'abandi babona ko iyo ngingo itabaraba kuko bataratekanirwa mu mitima yabo.
Twene tubituraba ko kuko mu Burundi nta mutekano uriyo.
Ubwambi nubasaba iko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu bashobora gutaha bameze neza.
Amahoro naboneke niyaboneka nshobora kuba notaha none ariko wumva dushobora gutaha n'ubumbona kwezwe ziracahari none zigihari wumva two mutahira ko gute
natwegwe twahunze atari Burundi bwacu. Umugore yawe kanye umugabo ni waza gucura twegwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka gutunyuruza natwebwe.
Ubuserukire impunzi ziri mahama Jean Bosco kwibishatse asaba ko ubutunzi bw'abatarahunguka bwo kingirwa mu Burundi.
Turabona abari ko barahunga uno munsi mu makambi ya transit harebo benshi bari ko barakigwa bisobanurwa yuko umutekano ni muke. Ibintu by'abantu bahunze birimo amazu yacu birimo n'ibindi bitandukanye n'ukuri nibarabe kugira ngo bacungere ibintu kuko igihe nicagera bazasubire mu gihugu cyabo ariko aramahoro.
Inama nk'iyo ihuza Rwanda, Burundi na HCR ku kibazo cy'impunzi ni jambere ibaye. HCR rivuga ko izari zimaze kuba zari zerekeye abahungiye muri Tanzania. Burundi bwaheruka kwagiriza Rwanda ko ari rwo rwafashe mbiri izo mpunzi ruzibuza gutahuka. Rwanda rwogo ruvyamirira kure rukavuga nyabona ko Burundi ari bwo bwanse kwakira abanyagihugu babwo. Ishami rya ONU gitaho impunzi HCR ryerekana ko impunzi z'Abarundi ubuzirenga gato 333 muri Tanzania niho hari benshi abarenga 164, mu Rwanda harabarenga 772, muri Congo harabarenga 448, co kimena mu Buganda hari nkabo barenga 448. Pierre Claveni Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Agataho tukiri kuri kino kibazo cyo gutahukana Barundi bahungiye mu Rwanda, Uburundi bwagirije ico gihugu kugifata burwati abanyagihugu bagu bifuza gutahuka. Mu kiganiro umushikiranganje jeje vy'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu yahaye amenyesha makuru kuri wa gatatu, ivyo vyagirije yavyamiriye kure. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi atwibutse ivyavugiye muri ico kiganiro.
Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta, bimaze iminsi bivugwa n'igihugu cy'u Burundi ko u Rwanda rwaba rubuze impunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda gusubira mu gihugu cyabo, asubiza ko ntacyo u Rwanda rwakunguka.
Kuvuga ko twafata impunzi bugwate kereka niba n'ibindi bihugu byose aho impunzi z'Abarundi ziri hose naho ariko bimeze, nta n'inyungu n'imwe twaba dufite twebwe yo kugumana ziriya mpunzi. Biratangaje kumva u Rwanda rushobora kuregwa ko rwafashe ugwate impunzi mu gihe hano hari Abarundi bahamaze iminsi bageze ku 136 baje mu buryo butandukanye. Bamwe bari mu ngendo igihe imipaka yafungwaga, bamwe bari baraje kwivuza hano, basabye gutaha i Burundi barabangira. Kumva rero bitangaje ko bamwe twaba twarafashe bugwate, abandi nabo bakaba badashaka kubakira aribo banahaye n'uruhushya rwo kuba baza hano, ariko ujye gufata impunzi bugwate byo ni ibintu bidashoboka. Ntabwo izi twazihamagaye ngo zize hano, nta n'impamvu twaba dufite n'imwe yo kugira ngo tuzigumisha ahangaha.
Minisitiri Biruta yavuze ko igihugu cy'u Rwanda kitigeze kigira Umurundi kibuza gusubira mu gihugu cye, ko ndetse kuri uyu wa kane hateganyijwe inama ihuza u Rwanda, Uburundi ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ngo harebwe icyakorwa kugira ngo impunzi zifuza gutaha zifashwe. Asubiza ku magambo Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye aherutse kuvuga ko igihugu cye kitagenderana n'igihugu gikoresha uburyarya, Minisitiri Biruta asobanura aho u Rwanda ruhagaze.
Twebwe nk'uko mubizi nk'igihugu twiteguye rwose, kandi twabivuze kenshi, twiteguye kubana neza n'ibihugu byose duhereye no ku byo baturanye by'umwihariko n'u Burundi, ariko kugira ngo bishoboke buri wese agomba gukora uruhare rwe. Igihe rero hari utabishaka ibyo kugira ngo bishoboke byagorana, kuko niba abantu ari babiri kugira ngo babane neza nuko bombi bagomba kuba bifitemo ubushake. Icyo twavanyemo ni uko ubushake bushobora kuba budahari ku ruhande rw'u Burundi.
Aho ni mu majyepfo y'u Rwanda, nyamara umubano hagati y'u Rwanda n'umuturanyi warwo mu majyaruguru Uganda nawo wibanzweho cyane mu kiganiro cyo kuri uyu wa gatatu. Minisitiri Biruta yagarutse ku ibaruwa iherutse gusohorwa n'igihugu cya Uganda, aho ibiro by'umukuru w'igihugu muri Uganda byandikiye ba komiseri b'uturere n'ababungirije cyane mu bice bihana imbibi n'u Rwanda, isaba abaturage ba Uganda guhagarika ingendo zigana mu Rwanda, ndetse n'abayobozi bagatangira gushyira mu bikorwa aya mabwiriza.
Kuba bagira inama abaturage babo kutagenda mu gihugu kiniki, ibyo ni uburenganzira bwabo, natwe hari igihe twabikoze kuko twabonaga ko abaturage bacu bagera i Uganda bahohoterwa ko twabagiriye inama. Ariko muri iki gihe byo biranagoye kumva kubera ko n'ubundi imipaka irafunze kubera iki cyorezo cya COVID-19. Usibye imodoka zigenda zizanye ibicuruzwa zikaba zifite abazitwaye, aho nibo bantu tunze ubundi bambuka imipaka. Abandi bose bambukira ahantu hatemewe kandi bajyanye n'ibikorwa nk'ibyo by'ubucuruzi butemewe n'ibindi bikorwa bitemewe muri rusange, n'abantu ubundi baba bari mu makosa. Kubwira abantu ko batemerewe kugenda kwambuka umupaka ubundi ni ibintu natekerezaga ko aribyo biriho, kuko bifunze umupaka ni kuvuze ngo abantu ntibemerewe kwambuka n'ubundi ko byari bisanzwe. Nicyo kiza kimeze nk'urujijo muri bene iriya baruwa, ariko kuva bayanditse batarahihakanye nukuvuga ibirimo tubifata ko ari amabwiriza y'ubuyobozi ariko nanone ibirimo bitari byo ntabwo yatubuza kunasobanura ko atari byo.
Minisitiri Biruta yemeye ko u Rwanda rwarashe abaturage ba Uganda bazaga mu Rwanda mu bikorwa bya magendo bashaka kurwanya inzego z'umutekano ko ariko batigeze bagira umuturage wa Uganda bahohotera. Muri iki kiganiro kandi Minisitiri Biruta yanagarutse kuri komisiyo yashyizweho n'Inteko Ishinga Amategeko y'Ububiligi igiye kwiga ku bukoloni bw'Ububiligi u Rwanda, u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nawe agaragaza impungenge z'ibizava muri iyi komisiyo mu gihe yemeza ko yashyizemo umunyarwandakazi Rura Uwase. U Rwanda ruvuga ko akekwaho gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.
Iyo ufashe rero umuntu uzwi mu guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda, ukamugira umuntu w'umuhanga iyo bene iyo komisiyo yakwifashisha, bitanga isura y'icyo ushobora kubona kizava muri iyo komisiyo. Iyo komisiyo niba bene abo bise abahanga bameze batyo, nta kindi bashobora kuyijyanamo usibye ibishingiye ku bitekerezo byabo no ku myumvire yabo.
Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yariherutse kwibaza ku musaruro uzatangwa na komisiyo yashyizweho n'Inteko Ishinga Amategeko y'Ububiligi mu gucukumbura iby'ubukoloni bw'iki gihugu ku Rwanda, u Burundi na Congo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7325, 9685, 9815, 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13630, 15460, 15675, 12530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9470, 10170, 13630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Akayino ngaha duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi, dushimire abagize uruhara bose ngo gitegurwe congere kibashikire. Kuri mikro mari kumwe na Diane Ninahazwe na kibateguriye nongera ndakibashikiriza. Magbiri ya Bero yegeranije amajwi na mwebwe mwari muduteze abiri mwakenuye. Mubandanye kururanirwa n'ibiganiro bitandukanye by'Ijwi rya Amerika aho mutwumva muri mu mihana yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Ugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose
tubashimire bagenzi bacu badushikirije makuru iyo mu karere n'ikiganiro iwanyu mu ntara amasegonda makaye igihe cy'isaha 12 murumvise ikiganiro cy'umuziki tubashikirize iminsi